This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Igitigiri cy'abakiri bato haribo ba jeune mu Burundi baracyafise ikibazo gikomeye cyo kutaronka akazi cyane cyane naho baba bamaze amashuri yabo nkuko biri mu bihugu bitari bike byo muri Afrika n'ahandi hose ku isi. Ariko hama hariho wundi mugwi ugwaruka rufise ishaka ryo gukora uko bashoboye kose atagucika intege kugira rurondere kazoza kago bakoresheje inguvu n'uburyo buke baba bafise. Bamwe muri bo nabo mwishirahamwe ryashinzwe n'ugwaruka ishirahamwe riharanira iterambere ry'igihugu n'iry'abanyagihugu. Iryo shirahamwe mu rurimi rw'igifaransa bakagita Association des jeunes pour le développement économique et social AGDS mu mfunyapfunyo. Ndabaramukije inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi mu kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Oriane Itangishaka hataramije kino kiganiro. Umunsi turaganira nabo mwishirahamwe AGDS ishirahamwe ryashinzwe n'ugwaruka ruri munsi y'imyaka 25 rukora ibikorwa bidasanzwe na gato kandi bakaba babikora bakira abanyeshure. Iyo tuvuga ugwaruka tuvuga abakiri hagati y'imyaka 18 na 30. Tuvugana rero na Divine Munezero president w'iryo shirahamwe akaba afise imyaka 23 hamwe n'icegera ciwe Claudine Iradukunda nawe nyene afise imyaka 23. Nganira nabo ku telefone bari mu Burundi. Claudine aba I Bujumbura ariko tuvuganye ari mu ntara ya Gitega aho ari mu bikorwa byirishira hamwe. Divine nawe ari Bujumbura ahasanzwe aba kandi yiga. Tuko turavugana kandi n'umuvyeyi hamwe n'umwana aronka imfashanyo za AGDS badufashe kumva akamaro canke ico bakura mu bikorwa vya AGDS. Tutarandiriye rero batumire bacu Claudine nawe Divine nawe muvyeyi turi kumwe kaze mu kiganiro gihijambo abanyanyi biradijwe rya Amerika. Muraho murakomeye. Dutangurire kuri Claudine. Wewe Claudine urashobora kutubwira uri we aho uturuka muri make tubwire tukumenye neza kaze.
Ego murakoze cyane yane. Je nitwa Claudine Iradukunda abasanzwe mva mu ntara ya Gitega muri commune Gitega zone Gitega quartier Magarama. Kandi nkabasanzwe ndi umunyeshure niga kuri kaminuza y'ibiyaga binini Université des Grands Lacs ngahe Bujumbura.
Divine nawe ubwira batwumva uburiwe muri make uturuka he ninde Divine?
Niriwe Oriane. Niriwe Yesu. Kwa Munezero Divine. Mhm. Aba niga kuri Université des Grands Lacs I Bujumbura. Aba ndi Bujumbura kugeza zina sa muga nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza nkaba mba muri commune Mpanda hama nkaba ndi president de l'association des jeunes pour le développement économique et social. Niko mwarimu avuze imyaka 23 ariko nashe ukuntu twakuze twaciye duhitamo kuvuga ko twotanguza irindi shyirahamwe AGDS kugira ngo turabe ukundi kuntu abagenda twokwiteza imbere ariko tutibagiye abandi batari bacu.
Ubanza ukatubwira iciyumviro cyo gutangura ishyirahamwe cyabajemwo gute, mwaciyumvire gute, muturuka mu ntara zitandukanye, mutubwira gato mu ncamake kahise k'imbere y'uko mushingira ishyirahamwe. Dutangure nawe Divine.
Ego murakoze kugira twinjire ngo dutanguze association ubwa mbere umva kuva mu ntara zitandukanye hari twakuze ugutandukanye hama harabayeho ishami rya Econet Higher Life Fund.
Econet nishira muri gurisha amayinite Econet.
Econet Wireless hama hariho ishami ryayo Higher Life Foundation hama naryo ryari rifite igikorwa cyo kuraba abajene muga abajene usanga bamerewe nabi kenshi na kenshi usanga barabuze ibikoresho byo kujya ku ishure cyangwa barahebye amashure kubura uburyo hama natwe tatugwa mu gitigiri cyabo tumaze kugenda baratwigisha ibintu bitandukanye turiga ahantu baradufasha bamaze kudufasha ariko ntibadufashije ibintu bitandukanye kuko baratwigishije ibintu bijyanye bya entrepreneuria baratwigisha yuko ni uko twakuze sibwo buzima tuzobamo ariko hari ubundi buzima tuzobamo bivanye n'ibyumviro byacu bivanye n'uko twokuguruka mu mutwe tukibagira kahise tukibagira intambara abaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugateza imbere igihugu na cyane cyane mu kugikunda.
Divine, urakoze cyane muri iyo nsuguro duhaye y'ingere mwatanguye. Claudine, Divine yavuze yuko mwari mufise ubuzima butoroshe, akaba yavuze yuko mwahawe inyigisho n'ishyirahamwe projet ya Highlight Foundation yatanzwe n'ishyirahamwe Connect. Muri izo nyigisho mwahawe n'iryo shyirahamwe Claudine, n'izihe zindi nyigisho mwakuyemo? Divine yavuze yuko mwaronse inyigisho za entrepreneuria, n'izihe zindi nyigisho babahaye?
Ego muri Konete, muri iyo branche ya Highlight Foundation baraduhaye cyane cyane n'inyigisho zijyanye no gukunda igihugu, baratwigisha ibya patriotisme, baratwigisha civisme, baranatwigisha mbere n'ingene twokwirinda indwara ya sida biciye mu biganiro, tukamenya abantu icyo turi n'abo turi bo, hari n'iby'ukuri nicyo badufashije kudukundisha igihugu no kutwigisha mu bijyanye na entrepreneuria.
Ni byiza cyane. Urumva mwari mu ntara zanyu ayo maproje araza, muraronka ubumenyi buvuye muri ayo maproje mwahawe muri iryo shyirahamwe. Hanyuma byagenze gute mwahavuye muzi Bujumbura? Divine, wowe umaze gushika i Bujumbura, mwamenyanye gute, mwahuye gute?
Ukuntu twamenyanye, urumva Claudine nasanze nayo yatanzwe kwiyandikisha kuri Université de Grasse, hanyuma nanjye ndasubira bivaye n'ukuntu abo muri Connect batugira ko dutegereza kumenyana, kandi twari twarigeze guhura rimwe n'i Bujumbura atagezwe mu mayema ya Marise, hanyuma dushyize ku ishuri turamenyana. Claudine ndamutelefona, sinari ndamuzi, ndamutelefone arambwira ati aranaha naha, aravuga ati nambaye, hanyuma turahura tumenyanye, tuguma tujya hamwe kubera iki? Reka niki ntibatwigishije byonyine, baratwigishije n'ijambo ry'Imana, turakundana, turabona mbega turi cyane na cyane nyine turabyirukana, nta na kimwe tugeze duhitana. Nicyo gituma ibyumviro byagumye bihinda, nyine tukagomba kuvuga ingorane twagize, dushaka yuko abandi bagiye guhava babyikuriramo rwose. Kuko nimba cyatumwe n'intambara, igihugu cyacu nta ntambara kirimo, turashobora gushyira amayugi yacu hamwe. Kuko ibyo bari batwigishije byema byari bihagije, aho tuberekaho natwe hoshyitsa.
Nsubira inyuma gato. Divine, izo nyigisho mwahawe mwarigishijwemo ibintu byinshi, harimo n'inyigisho z'Imana, zamaze igihe kingana gute izo nyigisho mwarose?
Zamaze bwa mbere hari fomasiyo amaze 3 mo
n'amezi atatu,
hanyuma hariho tumaze kuza ku ishuri barasigishije nk'ikiringo cy'umwaka.
Ni ukuvuga ko mwararonse inyigisho, muraronka ubumenyi butandukanye muri iryo shyirahamwe mwari murimo. Tuteye intambwe imbere gato, muca murahura na Claudine, byagenze gute ngo mugire icyumviro cyo gushinga iri shyirahamwe ryanyu, mwarishinze gute?
Iri shyirahamwe ryacu ukuntu twarishinze, kumva Claudine tumaze kumenyana tukaganira, hariho n'abandi bagene bandi batatu, kuko ishyirahamwe kugira turishinge twagiye imbere turi abantu batanu, hanyuma turaganira, tumaze kuganira Claudine ndamubwira ati mu gace bwe hari iwacu hari ikigo nari narigeze gukoreramo, turakwiye kugenda tukumviriza ukuntu abanyagihugu bavuga, tukumviriza abagene baho ukuntu bavuga, kugira ngo tumenye izina ry'ishyirahamwe ukuntu twogize. Kuko ntibyatworoheye kuvuga ati reka dutanguze mvuge ko hari association de jeunes pour le développement économique, oya, inyuma yaho icyo twari twariyumvirije, icyo twashyizeho ubwa mbere hari association pour la promotion de l'éducation.
Ni ukuvuga yuko mwari mwiyumviriye, mwari mufite icyumviro cyo gutangura ishyirahamwe riteza imbere inyigisho z'urwaruka. Yego,
edukasiyo. Hanyuma rero hakihaza ishyirahamwe twari twari tumenye kugira barabe ibikorwa dukora ryitwa Adisco, hanyuma Adisco imaze kuza turababwira byose bakabaduhanura, abantu ni beza, hanyuma bamaze kuduhanura baravuga ati antake muri abagenzi mukeneye kwiteza imbere, hanyuma muteze imbere igihugu, kuko mudateye imbere mwebwe nyine ntimushobora guteza imbere igihugu. Hindura murabe mushyiremo ekonomi kugira ngo murabe ko asosiyasiyo yanyu ishobora kuduga, hanyuma mwongere obyegitifu yanyu mufite kuri iyo edikasiyo, murabe ko yoshyika.
ni ukuvuga babafashije gushyira hamwe intumbero y'iryo shyirahamwe ryanyu neza na neza kugira ngo namwe umucyumviro mufite cyo gufasha abandi mushobore kwiteza imbere.
Umva batubwiye ati ntidushobora gufasha abandi natwe ubwacu tutaratera imbere, shyiramo mubanze mutere imbere hama objectifs yanyu ntikunda ni nk'impanuro bari ko baraduha.
Claudine, none dusigurire mu ncamake iri shyirahamwe ryanyu riteye rite, mukora iki mu ishyirahamwe ryanyu muri make?
Murakoze Ariane. Mu ishyirahamwe ryacu ADDS tugeze umunsi uko twatangiye gukora kugira ngo turabe ingene twakwiteza imbere, turabe n'ingene twashyika kuri iyo ntumbero twari twatanguye kwiha nk'uko Divine yari yabivuze gufasha guteza imbere indero y'urwaruka. Ubu twatanguye twebwe tukarima umuceri ubwacu. Muri twebwe abo batanu umwe wese twatanze umutaho umwe umwe ibihumbi ijana ijana. Ego uwo muceri twagiye kuwurimira mu ntara ya Bubanza aho bitwa ku Musenyi muri komine Mpanda. Ibyo bihumbi ijana ijana tumaze kubitanga turi batanu duca dusanga tumaze gukora dutanguye gukora y'amafaranga arakeshe. Ubu twaca dusaba n'abandi babishoboye bashobora kuza kugira ngo tujye hamwe abiyumvanamo gukorana n'abandi kugira ngo bamenye ko uriho botera imbere. Turakora turabona by'ukuri yuko biriko biraza. Tutira tuvuga tuti abajene mwese turasansibiriza mu ijambo rimwe tukarasansibirije abajene mwese nifuza ko twakorera hamwe, muze dukorere hamwe dushyire ingufu hamwe turabe ingene twakwiteza imbere.
Ni ukuvuga ko
benshi barabikunze.
Ye naguciriye mwo Claudine, ni ukuvuga ko mwafashe mushira amahera hamwe mufata ibihumbi amajana atanu by'amarundi muri batanu mwiyumvira icyumviro cy'ukurimisha umuceri muri iyo ntara. Mu kurimisha umuceri mwari mufise itongo, byagenze gute? Kuko nk'uko nabivuze tugitangura muracari bato cyane mu maso y'abantu benshi, mufise imyaka 23, icyumviro cy'ukurimisha umuceri mwagishitse ko gute mumaze gushyira hamwe ayo mafaranga?
Urumva imigambi twarondeye, imigambi twashobora gukora nk'abajene bakiri bato tudafise akazi tudafise aho dukora, turiyumvira ku bijyanye na commerce dusanga bitwi kugira tugice twodandaza gishyitse ni uko twa dufise umutahe uboneka. Turaraba dusanga wa mutahe ntitufise, turiyumvira imigambi myinshi ibyo twashobora gukora, turabura icyo twashobora gukora. Nitwe cyo twize Divine yacazane icyiyumviro ngo turime umuceri kuko yari afite experience iwabo, yarabona ingene umuceri umeze. Ariko duce dusanga wa muceri ntidufise umurima wacu dushaka kuwurimamo. Tubwiye ati abantu benshi barafise imirima bakayikotesha uratanga amafaranga haba bakaguha aho ushobora kurima. Nibwo buryo twakozemwo, hama natwe tujya gutanga amafaranga ibihumbi ijana ku gapande gatonyi by'ukuri k'ihegitari uko twangananye n'ubuke twari dufise. Turagura umuceri ibiro 50 kugira tuwutere, turateza kuko umva twe dusanze turi n'abanyeshure kenshi twakoresha abakozi muga tukaza turabakurikirana nk'ama agriculture mu ishuri twari twarayize tukamenya tuti dukoze gutya ifumbire iyi n'iyi n'icyo bitwa amase n'icyo ashatse kuvuga ko ifumbire imeze gutya kushobora kuyikoresha mu muceri kuko by'ukuri twari dusanze turi abantu twaciye mu ishuri. Uwo muceri turawurima by'ukuri Imana iradufasha, uradukundira uwo mwaka turimbura.
Ni byiza cyane rwose.
Tumaze kwimbura amafaranga yacu turayagarutse ngo tutireka dutangure gukora neza ko amafaranga tuyarose n'inyungu ikaba iriko. Iyo migambi yose tugiye kuyikora, abandi bose tubasubiza turasansibiriza baraza bumva ko twatanguye turi batanu hama tukaba munani, uyu munsi tugeze ku rugero rw'abantu 23.
Divine, mwatanguye ryari neza na neza ishyirahamwe ryanyu no kuronka inyimbu no gutangura gufasha abantu?
Twatanguye muri 2013.
2013
twatanguye mu ntara ya Gitega, hama tumaze gutanguza iby'umuganda w'umuceri turamanuka mu ntara ya Bubanza.
Thank you.
abariko baradukurikirana iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradi ijwi rya Amerika uno munsi turiko tuganira nishira hamwe AGDES AGDS ishira hamwe ry'ugwaruka rw'abarundi batanguye ishira hamwe ryabo jeje kubafasha kwiteza imbere no guteza imbere abandi muri kumwe na Oriane Itangishaka kumwe n'abayobozi bishira hamwe AGDS ni Divine Munezero na Claudine Iradukunda bishira hamwe AGDS Huko twa twababwiye turi kumwe ku telefone numwe mubareze abana bafashwa nishira hamwe ADGS numupfasoni yitwa Manirambona Anne tukabibutsa kandi ko Claudine ari hafi yabo aho yagiye igitega kubaramutsa amahoro neza Manirambona Anne muraho murakomeye ngaho igitega
turi ngaho bukebuke
murakaze mu kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika
Ekome, yewe nitwa Manirambona Anne. Isimyaka 62. Yewe ndi mutakazi kandi sinishoboye. Umwana ni Bigimana anyita umukobwa wanjye yaramubyaye kandi nawe ndi yishoboye. Aramusigarana aragenda kwangara arondera icyo mufasha. Nanjye ndamurera ndamwigisha primera ashika mu ya gatandatu ariko ubu yaratanguye umwaka w'indwi ubu agiye mu y'umunani ndabura icyo mfasha kuko nanjye ntishoboye hanyuma niho jewe navuga nti niyisare kuko ntakunobigira
aho ugira ibibazo by'uburyo bwo kumutwara ku ishure ni umwana w'umwana wawe byarakugoye hama uhavura mubwira yuko atakunda uri bugire adashobora kuja ku ishuri
yego me kandi byarampahamuye kubera ntishoboye hanyuma niho nabonye shira hamwe aba bana baserutse babanyeshure bambajije ndababwira nti je umwana nahetse kuko nta bushobozi bifite bwo kumwigisha bambwira bati humura mu bibi yego natwe impanuro twahawe turashoboye natwe kuziguha hanyuma umwana baramufashije uko bashoboye kose baramugurira iniforme baramuha amakaye gatwenga jene twinyoreho twarahetse ndaryoherwa ndasamba kugeza n'uyu munsi akuzukuru kanjye kariga karataha nkaryoherwa
ni igikorwa kidasanzwe na gato none nk'uko bivuze bibi mubonye ugwaruka ruza mu rugo iwawe rubabwira yuko ruzobafasha gufasha umwuzukuru wawe wabonye ari ikintu gisanzwe kubona ishyirahamwe ry'abana bakiri bato nabo nyene bariko baragerageza gufasha umwuzukuru wawe wabyakiriye gute
kuko byari imboneka rimwe mu Burundi abarundi barikunda mugabo mbonye ugo gwaruka rushitse naciye ndyoherwa
none bibi turashobora kuvugana n'uwo mwana muto nawe nyine twumve kumbura akanyamuneza yoba afise ko kubona yashoboye kuronka imfashanyo z'ukubandanya ishure atashoboye kwicara nk'uko wabona bigiye kugenda yoba ari hafi nawe nyine tukamuvugisha
n'ukuri turi kumwe hinga ndamubahe
alo
wi Anita uraho urakomeye akazina kawe
Nsanizimana Anita
Anita uri mu wakangahe
Ngiye mu munani
Anita bibi yaratwiganiye yuko yaragize ibibazo by'uburyo akaba hageze igihe kimwe yarigeze kukubwira yuko utagisubire kuja ku ishure kuko nta buryo yarafise ngo kukurungika ku ishure ariko Imana igakingura inzira ikarungika abantu baza kugufasha kubandanya amashure muri aka kanya muri kumwe na Claudine yaje kukuraba ingene umeze ngaho igitega wumvise umeze gute ushoboye kuronka bagira neza nka Claudine nabo bikorana kuza kugufasha wabyakiriye gute
yanumvise ngerwe cyane kubona ndose abantu baza kuturamuza bakanzanira n'ibirato uniforme n'amakaye yose bakangurira nkaba nasiye ku ishuri kubonana n'abandi bana twari twasezeranyije ko Atosa
cyane. None Anita uracyari muto kandi na ba Claudine nawe nyene ntibakuze cyane kandi ntibashaje ariko ubona ari ikintu cyagutumye ubona yuko nawe ukiri muto ushobora kuzogira ineza abandi baza inyuma yawe nkuko bagufashije ico cyumviro cyarakujemo
yego cyane
ni byiza cyane nizigi imana Anita ugire umunsi mwiza umugoroba mwiza kandi ubandanye ivyigwa neza urakoze kuganira natwe kutubwira akamaro irishira hamwe ryatugiriye urakoze nawe umuvyeyi turagushimiye cyane ugira umugoroba mwiza ugira amahoro y'Imana
Imana ibahezagire mugira amahoro n'imigisha
urakoze cyane ushimire ubwo gwaruka gwo mwishira hamwe AGDS nibo bariko barakora ibikorwa byiza cyane kandi bikomeye byo gufasha abantu batishoboye nibo bagushimira
Imana ibahezagire
murakoze Divine none nkuko twumvise umukecuru n'umwana wiwe muri ko murabafasha mu ntara ya Gitega mufise abantu bangahe muri ko murafasha mu ntara ya Gitega canke mu zindi ntara z'u Burundi
mu ntara ya Gitega tugeze ku bana batanu mama muri bubanza mu mwaka uheze twatugeze ku bana batatu ariko ubu kongerejemo abandi bane bivanye n'uburyo twarose
uburyo mwaronse inyimbu mwaronse mu muceri mwongiye ko abandi bana bane ni ukuvuga ko ubu mufise abana 12 muri ko murafasha mu kiringo cy'umwaka umwe ni ukuvuga yuko mumaze gufasha abana 12
12 hiyongere ko bane mu mwaka academy pastorza yana ane academy kitango
muri kazoza mwipfuza kuzogera kuyihe ntambwe mu mushira hamwe ryanye
twifuza ahantu tugeza nyine amazi hari abaza kuraroka ibitemiragoye hari abaza nyine tukaraba kumushyiramo nta bintu byo kuvuga ngo turabiki ngo cyangwa turabiki ngo tubadukanye oya kuko natwe byatuguye bisa nyine natwe tugira roka ibitema nyine bidasanzwe ugasanga umwana byamuguye kuko mubwa twese ntabwo dushaka kugera ku rugero rw'abana benshi kubera ni benshi hari nk'umwana asanga yahetse kubera amakaye ugasanga ni nk'amakaye apanga demisa ayo yaratumye aho bishobora urumva ntibisukurise urumva ahanini ni kubera abagene twebwe nyine tutabyumva twese iyo batwabyumva twese buri umugene wese kubera umugene niyo abakomeye afite uruhara rwo kuvuga basi aronke n'igice cy'umwana basi yoterera
ni ukuvuga kuri mwebwe mwabona yuko ibihumbi 2 atari ikintu cyose bishe umwana ishure cyangwa icyo tuma umwana ataja ku ishure mukifuza yuko abandi baje nabo nyine bubona yuko ari igikorwa gito cyane cyo kugira ngo abandi batonya baruta bashobora kubandanya amashure yabo ku mahera make cyane
yego turagikunda ahanini abajene hari nko abajene usanga bayaronka usanga turonka uburyo nubwo ari bukeye ugasanga turi kose gushyira ahantu tutari kubushyira kuko ushobora nko kunywa amashuta 2 nk'unywa amaseri ugasanga ayo macupa 2 unyoye yofashije uwundi mugene uwundi mwana kuko abagene aba bariko bararuka nibo Burundi bwezi kuko bobo Imana niyo abafasha nta ngorane ndi bazohura nk'izo twe twahuye icyo gituma abagene urumva ku rugero twe tugeze abagene nka bose bategerezwa kubyumva kugira ngo urumva bobo babyumvise umutari wacu cukura amatwasha turima ibintu byinshi ndetse n'andi maproje nimba tuvuga ati reka tworonye ndetse n'andi maproje tukayakora kugira ngo nombre y'abo bana iduge umwaka ntitwashaka duge ku mwaka prema duge niba haruye amaprofesa ari mu Burundi amaprofesa 17 tukaba tugikora mu maprofesa 2 urumva turacyari hasi
nibaza ko mutari hasi kuko nka mwishyirahamwe ryanyu mumaze umwaka wonyine mukaba mwarashinje ishyirahamwe mukaba mumaze gufasha abana 12 mukaba mumaze kuba mu ntara 2 eka ntawo baca intege ngo avuge yuko mumaze gukora ibintu bike cyane ni byinshi byo mumaze gukora mufite imyaka 23 muri ko mukora ibikorwa bishimishije cyane byo kwiteza imbere mutarenze kurindira imfashanyo ziva hirya no hino ego mwararonse ababafasha bakaba bafasha kuja mu mashure ariko kugira mugabanye ubukene mu gihugu cyangwa kugira ngo ntimube mu gitigiri cy'abantu birirwa kwibarabara tacu bariko barakora cyangwa tacu bariko barafasha abandi ivyo muri ko murakora no vuga yuko ari bikogwa bishimishije cyane harakajambo none mwo bamufise mutekerera abari ko baratwumviriza cyane cyane abakiri bato mu ngana cyangwa abakiri bato muruta mwo batekira akajambo kugira ngo nabo nyene baronke inkomezi baronke nguvu baronke kwizera kuko bashobora gukora ivyo muri murakora canke kumbure nibiruta ngaho
ego yane urumva jeza abajene bageze muri iyi myaka kuja hamwe abajene nabahanura ko ari wo murongo wa mbere uzotuma batera imbere tukirinda kwigungira ko kuko uzosanga wigungiye kufise duke muga mugenzawe niyagira utunda akaza mukongerezanya muzoronka umurongo kuko nk'uyu munsi tugezeho tutabura isabuni tutabura amavuta twimbuye umuceri turonka amahera natwe dukurako kugira ngo twiteze imbere tukagenda dusa neza nk'abandi abajene bose rero bahamagarira kuja hamwe bakijuka ibikorwa by'iterambere kandi bakakunda n'igihugu cyabo kuko udakunda igihugu uzokwise uzokwituma ngo ukore ikintu cyatuma igihugu gitera imbere niyo mpamvu numva notekera abajene kuri uyu mutaga
urakoze cyane nawe divine perezida w'ishyirahamwe AGDS akajambo ka nyuma wotekerera abari ko baratwumviriza cyane cyane abakiri bato mukurira kandi muri komura cira inzira ko barakahe
akajambo no batekerera nakajambo bamenye yuko igihugu kuba gifite abajene igihugu cy'u Burundi kirakenye nka kuba gifite abajene n'iteka imana yateye igihugu cyacu cy'u Burundi nikumenya yuko ubutunzi bw'igihugu bahagarariye kuri twebwe abajene ni kuvuga abajene ubwacu tubanza kumenya icyo turi tukavuga ati reka tujye hamwe kandi tukareka kwikengera nibyo wabivuga iti ndetse tushyira hasi ni kuri hamwe ubaho nk'abandi bajene nka benshi ngo kwiyumvira nk'uko twe twiyumviriye ni kuri igihugu cyacu cyoshyira ahanini tukareka kujya kumarigara ego turajya kumarigara tukavuga ko dusomye kubera tubuzibuze ubwacu nyene twebwe nyene turabyibuze kuko nta muntu azogusanga mu ibarabara muga kugeza zino saa ego bariko baratwumviriza tuje duhura n'ingorane nyinshi muga ndabyibaza tuzogira akamaro kanini kuko hazoba abantu batwumviriza hama barabico bakwiye guterera igihugu cyacu cy'u Burundi bakwiye guterera abajene kuko n'inyigisho zirakomeye adamu mayibene bavuze ngo igihugu cyacu kiratunze kuko itunze abajene ahanini rero akajambo notekerera abajene ariko ka nyuma abajene twebwe nyene tumenye ko ubutunzi bw'u Burundi buhagaze kuri twebwe abajene ata muntu wo hanze arinze kuza
ni byiza cyane rwose uvuze neza divine munezero perezida wa AGDS nawe Claudine iradukunda urakoze cyane rwose ku kwajambo utekereye abari ko baratwumva cyane cyane ugaruka uba hamagarira kuja hamwe Divine Munezero president de association ADGS none abantu bashaka kubatera kamo bubaronka ku telefone yihe canke mu kihe kibanza mukoreramo abantu bashobora kuza kwifatanya namwe kugira ngo binjire muri ishira hamwe canke babafashe ni hehe bubaronka
telefone kugira bandonke ku telefone ya telefone ku telefone y'iwanje ishyiraho turi imbere ngo tugure telefone y'ishyirahamwe izi nyine za san francisco 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Claudine bashoboye kukuronka bo kuronka hehe
ego jewe naje kugeze munsi bashaka kuntura kuri telefone nimero 76 75 93 76 55 55 53 kandi bashaka no kudusanga kuri siège aho siège yacu iri ubutwara turayishyira muri komine Mpanda mu ntara y'Abubanza ntihagoye cyane n'ahantu hari hasanzwe hakorera urunani rw'amashyirahamwe yo mu ntara yose y'Abubanza niho bashobora guca badutura kuko dusa n'abakorana ubu n'ayo mashyirahamwe yose niho icyiciro cyacu kiri kugeza uyu munsi
murakoze cyane bafasoniza
watwese
abariko baratwumva iri ni radio ijwi rya Amerika risamiranira